Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania ntibemereye kurwaza ababo mu bitaro by'inkambi.
Ereye urabona bashobora gutwara umuntu mu bitaro, wamutwara n'umugwaje agacahubwira ngo ugenda byigwaza. Nubona kuntu aguma ameze buno gushura atari ku munsi umweya, nibura umuntu mwakagenda kumushura ntibakwemera uyu ndagiye ngo ugende kumushura.
Uyu ni umwe mu Barundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta. Turavuga no kwibarura ry'abarangije kwiga batarabona akazi mu Burundi, dosiye ya Paul Rusesabagina mu bushinjacyaha mu Rwanda, naho mu mahanga abimukira barenga 12,000 bo mu nkambi ya Lesbos mu Bugereki bari kugasa. Inkambi yabo yarahiye irakongoka. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbere y'iwanyu mu ntara, duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburijemo visa z'abantu barenga 100 bakomoka mu Bushinwa. Nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ibisobanura, ni kimwe mu ngamba zo gukumira kwinjira muri Amerika abanyeshuri n'abashakashatsi b'Abashinwa baba bafite aho bahuriye n'igisirikare cy'igihugu cyabo. Naho muri Afurika y'Epfo, umuzungu George Bizos yitabye Imana. Yabaye inshuti magara n'avoka wa Nelson Mandela igihe kirekire, by'umwihariko mu rubanza rwiswe urwa Rivonia Mandela na bagenzi be bakatiwemo gufungwa burundu. Yaburaniye n'indi miryango y'abirabura benshi bo muri ANC barimo Steve Biko na Chris Hani. George Bizos yimukiye muri Afurika y'Epfo we n'ababyeyi be mu 1940, yari afite imyaka 13, bari bahunze igihugu cyabo cy'Ubugereki bwari bumaze kwigarurirwa n'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Yamenyaniye na Mandela muri kaminuza bombi bahuriye mu ishami ry'amategeko. Usibye kuba yari avoka, George Bizos yabaye impirimbanyi ikomeye y'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'agishya cy'Afurika y'Epfo mu barwanyaga politiki y'abazungu y'ivanguramoko yitwaga apartheid. Iyi ngoma ya apartheid imaze guhirima mu 1994, George Bizos yabaye umwe mu banditse itegeko nshinga rishya rya Afurika y'Epfo nshya n'amategeko yashyizeho komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge. George Bizos atabarutse afite imyaka 92 y'amavuko. Ijwi rya Amerika ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi, Aloyizi Bigirimana, umwanya ni uwawe.
Urakoze Thomas. Ibihumbi by'abaforoma muri Zimbabwe ejo ku gatatu barahagaritse imyiyerekano barimwo basaba iyongerwa ry'imishahara no kuronswa ibikoresho byo kwikingira. Ni nyuma y'amezi atatu bahagaritse akazi mu bitaro bya leta. Enoch Dongo arongoye ishyirahamwe ry'abaforoma bashika ku 15,000 yavuze ko bahisemo guhagarika iyo myiyerekano kugira bahe akanya umushikiranganji mushasha w'amagara y'abantu kugira abumvirize. Abaforoma bo mu bitaro bya leta muri Zimbabwe bahagaritse akazi mu kwezi kwa gatandatu basaba kongerwa imishahara inyuma y'aho ifaranga ritereye agaciro hamwe n'ubutunzi bwasubiye inyuma. Bidoga kandi bavuga ko bakoresha ibikoresho byo kwikingira bidakwije amategeko. Imvura yamaze amezi atatu igwa muri Nigeria yahitanye abantu 65 n'abandi hafi 330,000 batakigira aho bakika umusaya, mu gihe ibice bitari bike byo ku murwa mukuru Niamey bikiri mu myuzure. Umushikiranganji ajejwe gutabara mu biza muri icyo gihugu yavuze ku munsi wa kabiri ko gushika ku itariki 7 y'uku kwezi kw'icyenda abantu 51 bari bamaze kumenyekana ko bafuye igihe inzu zabo zasenyuka mu myuzure. Nigeri ni kimwe mu bihugu biri mu bugaragwa ariko iriko irashikirwa n'ibihe by'imvura nyinshi kubera ihindagurika ry'ibihe. Imyuzure y'imvura mu mwaka uheze yahitanye abantu 57, abandi barenga 226,026 baragira ingaruka zayo. Umuriro mwinshi waraturiye uratongora ikambi ya mbere mu bunini mu gihugu cy'Ubugiriki ihaye indaro impunzi irungika abimukira barenga 12,500 mu mabarabara yo mu izinga rya Lesbos. Nta bantu bakomeretse baratangazwa. Mugihe abategetsi bariko barondera uburaro bw'izo mpunzi abanyagihugu baba hafi iyo kambi basaba leta gutangaza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe by'ibyago bongera basaba kandi kw'izo mpunzi zikurwa zose muri iryo zinga amakenga y'umutekano hamwe n'ikwirakwira ry'umugera wa corona birahangayikishije abategetsi amakuru amwe avuga ko uwo muriro wadutse igihe abimukira baturira iyarara ry'umucafu riri hanze iyo kambi biyamiriza ingingo bafatiwe zo gukumirwa igisirikare cya Kamerune cyaratanguje urugamba cyise ko rudasanzwe ku barwanyi biyonkoye ku gihugu mu ntara zivugwamo icyongereza ejo kwa gatatu cyane cyane mu gisagara cya Bamenda umurwa mukuru w'intara yo mu buraruko bushyira uburengero intara zo mu buraruko bushyira uburengero n'izo mu bumanuko bushyira uburengero nyene ziri mu ruhagarara rw'umutekano kuva abiyonkoye kuri leta batangaje ukwikukira kwabo mu 2017 inyuma y'icyo bise ikumirwa bakoregwa n'abavuga igifaransa ari nabo ari benshi muri icyo gihugu igisirikare cyavuze ko ibikorwa bya gisirikare ibamenda ari kwihora ku bitero by'abakora iterabwoba nko gusahura kwiba amabanki n'amamangazini hamwe no kwica abasivile n'abajejwe umutekano igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigiye kugabanya abasirikare muri Afghanistan bave ku 8,600 gushika ku 4,500 mu ntango z'ukwezi kw'12 byatangajwe n'ibiro bikuru bya gisirikare bya Amerika ejo kuwa gatatu n'inyuma y'amasaha make ibyo biro nyene bitangaje gukura abandi basirikare muri Iraq muri uku kwezi General Kenneth McKenzie arongoye ibiro bya gisirikare bikuru yavuze ko abasirikare 4,500 bazosigarayo bazobasha kurangura imirimo nkenerwa yavuze ko Amerika yerekanye ko igisirikare cyayo kidakeneye kwigarurira Iraq ariko ko bigikenewe gukingira inyungu za Amerika mu kurwanya imihari y'iterabwoba mu kwezi kw'indwi ibiro bya gisirikare byavuze ko bikenewe ko ibiganiro hagati y'abanyafuganistani bitangura kugira Amerika igire icyizere ko abatalibani batazosubira guha indaro imihari y'iterabwoba imbere y'uko Amerika itahukana abasirikare bayo
Aloyizi Bigirimana urakoze inshuti zacu iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nimudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu no ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Burundi umuntu umwe yapfuye abandi babiri barakomereka mu gitero cya grenade cyabaye muri zone ya Buyenzi Ibujumbura umurwa mukuru w'ubukungu bw'u Burundi uyu munsi icyiciro cya kabiri cy'abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda barimo baratahuka aya makuru yombi turaza kuyagarukaho mu biganiro byacu bitaha Hagati aho abakobwa n'abagore baba muri iyi nkambi ya Mahama bahangayikishijwe no kubura ibikoresho by'isuku bakenera iyo bari mu mihango ya buri kwezi Maison Shalom ivuga ko igiye kubaka uruganda rwo kubakorera ibi bikoresho mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali yaduteguriye iyi nkuru
asanga rimugwara agakoresha ubundi buryo budasukuye dutambara nk'intorokoro nyinshi ubukene kwibana kotexe ya sensa sisa wisa ugasangira zinze cyane
uyu mwigeme ni impunzi y'umurundi ari mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda we na bagenzi we basigurira abumvije ujya America ko kuronka ibikoresho byo kwisukura mu bihimba byirondoka bakenera buri kwezi bita Cotex ari kibazo gikomeye
ariyo nk'abantu bakoresha dutambara nyine urumva nibisukuye ugaca usanga agenda aho ku ishuri agenda mu zero kobwa misi yose ariko urumva kuva muhira abacafuye bikamujena kujaga cy'abandi ugasanga ntiga neza uwo yaheranye ugasanga nk'abana batifata bagiye kwishora mu ngeso z'ubusambanyi ku byo kubura kutegse akagenda kwidandaza ugasanga imici y'ubuzima
ku bantu baba bagira ibibazo kuzekeye sanitary pads cyose tukaba mfite nk'imiryango minini batari bafite ubushobozi cyangwa ugasanga afite ikibazo yuko kuba bava cyane hano mu nkambi abakobwa benshi tugika duca sanitary pads bivanye n'uko nibyo baduha ugasanga umuntu afite ikibazo cyihariye gusanga ntabwo bishoboye kubigura
mahama ni kambi irimo abakobwa n'abagore bageze mu myaka yo gukenera ibyo bikoresho barenga 35,000 ishyirahamwe mpuzamakungu hashtag gita impunzi rivuga ko ritanga ibyo bikoresho buri kwezi gusa ryemeza ko bidakwiye kubera ubwinshi bw'ababikenera hamwe n'uburyo buke ibi birashimangirwa n'ababigeme bakoresha izo Cotex ku kwezi ku kwezi
bazitanga mu mezi atanu cyangwa amezi atandatu hariho benshi usanga bafite ikibazo bazikoresha cyane kuko abantu ntibarenga ice kimwe ugasanga mu mezi abiri cyangwa atatu Cotex ziraheze baguhaye zitanu ukazikoresha mu mezi abiri cyangwa atatu ubwo rero urumva washugira ikibazo kugura ugaca usanga akoresheje bwa buryo budasukuye abandi bakazigurisha ku bukene
Ikigomezo Sharom gifasha impunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda kivuga ko kigiye gufasha mu gutorera umuti icyo kibazo mu kubaka uruganda rurimo imashini zizokora ibyo bikoresho by'isuku ubwo ruganda ruzokubakwa imahama nko ku metero ijana uvuye ku irembo ry'iyo kambi ku munsi wa gatanu heze icyo kigo kiri kumwe na hashtag hamwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa mahama iyo kambi irimo bashize ibuye rya mbere ahazoshyirwa izo mashini zikora ibikoresho by'isuku ku bagore n'abakobwa Richard Nije imbere aserukira Mezo Shalom mu Rwanda
mu banyeshuri b'abakobwa usanga basigye ishuri kubera ko batubuze canke aho twabonetse naho ugasanga tukugwa amafaranga badashobora kuronka cyanke wanashaka n'abafatanya bikorwa basanze bakorera hano hantu utwo bashoboye kubaha ugasanga ntibari bubahe utwo bashobora gukoresha igihe cyose bari muri ico kirinyi intumbero ya mbere ni kugira ngo abo bigeme abo bakobwa utwo dukoresho twangombwa kandi twankenerwa cyane baturonke hafi kandi ku giciro kiri hasi
ubutwari kambi ya mahama vuga neza Andre aserukira ubushikiranganje bwitaho impunzi mu Rwanda kuri mikoro y'ijwi rya Amerika arashima ko agiye kuboneka inyishu ku kibazo cyari gihanze kambi arongoye
ni ikintu nkenerwa mu buzima bwa buri munsi ni igisubizo kuko twizera ko koko nta mukobwa cyangwa umubyeyi uzongera kwandagara kubera ikibazo cy'uko ari nto kuko igisubizo kizaba gihari ni igikorwa cy'ubwuzuzanye niko twe tugifata kizatanga amahirwe angana haba ku banyenkambi n'abaturage basanzwe
ikigo Mezo Shalom kivuga ko ibikoresho bizokorwa n'urwo ruganda ruzoba rwuzuye mu mezi atatu ari mbere bizoba nk'agahuza miryango kuko bizohurirwa ko n'impunzi hamwe n'abanyarwanda babana hafi icyo bikoze ibikorwa nk'ibyo ntibivugwa kuri umwe mu gihe bikozwe impunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi zaratanguye guhunguka ndetse mu kwezi guheze abategetsi b'u Burundi bagirije Marguerite Barankitse yashinze icyo kigo Mezo Shalom ko ari mu babuza impunzi gutahuka kubera ibikorwa bikomeye nk'amashuri n'izo nganda ikigo arongoye kibubakira yamaraha Marguerite Barankitse arahafitiye inyishu
mbega two kwicara tukarindira ngo tuzobikora dutashe muri ako kanya abana bazopfa n'abandi bose ni ukuvuga ibi turi ko turakora nibyo biduha n'umwizero wo kubandanya tuzokubaka igihugu cacu catwibarutse u Burundi tuzota kandi bizodufasha none si kilometero 30 no ngahe muyinga si hafi iki cyo kubuza kukora ngaha ubwo atari Burundi ni giki ikituza kugenda ni kubera atamahoro ngasi kubera ibitwubatse nibyo bizotwubaka tukaguma tugororotse tukaguma dufise ibyiyumviro byiza ubundi twicaye ngaho ngo turindire intete bazoduha cyane za 5,000 abantu bopfa
hashize yerekana ko muri iyo kambi ya Mahama habamo impunzi z'abarundi barenga 159,000 n'amajana 5 ibice birenga 60% akabara abakobwa n'abagore. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania ntibemerewe kurwaza ababo mu bitaro, babiganiriye n'umunyamakuru wacu uri muri Tanzania James Jovin.
Akarorero nako umukobwa wanje aheruka kuza kubyarira aho hepfo ku bitaro, burya naragiye ndavuga ati banyugururire nceho ngo amasaha ntaragera, nabura nimunyugurure nceho umuntu yabyaye kweri, burya burya biragoye ntihabuza akantu ariko ararondera atanumwe amugeze kumwe ntibikunda, burya narandutse nyine ndasubira inyuma, maze gusubira inyuma rero hanyuma ku mugoroba nyine nko mu masaha 8 niho uwo mugabo we yaza gutora ifomu arayimushyira asanga yakize, hanyuma marero kubutaye kwa batse baramurekura ata urumva ko yatashye atanu umwe amugeze ko atamushire n'agafantanwe n'umuntu aheruka kuyabyaye hanumwe yamugeze ko twese umugabo wewe agenda we nka ntanumwe amuherekeza none wo muherekeza gute kandi utinjiramo.
Icyo kibazo twamatwagisabye ati bazodusikire, naragiye mu bitaro marayo gatatu amaraso yankamye ego barankurikiranye barambura ndakira baranyongerereze ariko barambiga iyo nagiye barambura banze aba umujyango wanze bango ya hukubitaro banzana barategereje uwo muntu yemwe bamuzanye kibondo bamuzanye he twasaba ko boza baradukurikirana ufise uwiwe yagwala akaza kumugwaza bijya bagize nabi kugira ngo agende mu bitaro arabwe n'abajya nyene bo mu mavuriro gusa atawiwe mutarukirako twabisaba ko yoza aragarukirwa ko nuwiwe
bere urabona washobora gutwara umuntu ku bitaro wamutwara n'umugwaza gacabwira ngo ugenda byigwaza nubona kuntu aguma mede buno gushura atari ku munsi umweya yibura umuntu mwakagenda kumushura nibakwemera uyu ndagiye ngo ugende kumushura umva kwenye hatabyo bintu asibyitse ubu ubaguma ngaho nyene nuri bumugwaje nuri bugire gute oya kwenye sibyiza ibyo nka bijya byahura umuntu azaragenda kugwaje uyu abona kuntu bigenda
umufasha nyene akahaja ahejeje nko kwibaruka kijya munsi nyene yambaye hejeje kwibaruka arasubiye kuzimu kumutwara mu dosho kamwoza ya mpunzi ukazimwa akakwandika izindi siramwe basera ukamugirira ubusafi ubwo burumva ntibikunda cyangwa ibyo byose birimo ingorane udafise uwawe nyine akukurikirana ngo agufashe usanga ari ingorane kwee
nimba rutunda keneye gusaba ati twomfasha agatuma wa wundi wiwe none ntajya nta mfasanyo kwee ntafite badufasha
tubideho yo kugira ante yo kujya gusura umuntu kiri umuntu wese ahabone isaha agenda gusura umuntu kijya saje kujya gusura umuntu naho agenda umuntu umwe ngo uko uko umuntu umwe yaje ngo ucyaheje ngo nayo ndi yinjira njya bintu nibibereye kandi nzigo mane atari kwe kumbanye ugasanga hagiye kureba umuntu w'umubanyi niwe yagiye kumuraba uwe wiwe nyine bwite mu nzu yagenda kumuraba ugasanga umubanyi yamutanze agacatahuko ati wewe uyu muntu yaje kumusura wewe genda yaje kumusura kandi ubwo nuwawe wagiye kumuraba indani ku ntameze umva biteye ikigongo kandi biteye n'ikibazo
cyo bibazo nyine umuntu arabisaba yuko umuntu agwajije kwa muganga yuko umuntu bomurekura akaza kugwaza umuntu wiwe hanyuma akamenya ati umugwayi wanjye afise ibibazo binibi nanjye ndafise ukuntu ngomba kubikurikirana yomba aragasoda ukagenda ukamuzanira yomba arakadenyi ukamuzanira none burya bugari bacumba kwa muganga kweri umugwayi yo burya akabushobora cyo icyo kibazo sabye yuko mwebwe nyine muri bakuru mugera imbere ibibazo nyine muza murabishikana bagahindura bakazana ibindi bishyashya naho ibyo bisa nk'ubishaje
cyangwa umuntu yagutanze umubanyi yagutanda amasaha yagutanze yagiye kumuraba agacabwira we nutahe ngo uyukana kaje kumuraba tusanga ni kibazo bayo buri umuntu agiye ataragenda kumuraba babiri mwinjirira rimwe mwe muri babiri acahinjira umwe uwo wundi akaguma hanze tanga nakabenyi batanga nagahwi batanga ari usanga yisajana kanyama bakamugurira bakabura kuntu bagatwara bagasabuga gusubiza inyuma urumva ni kibazo
guhera ejo bundi kwa gatandatu ni ukuvuga rero umusibejo leta y'u Burundi izatangira kubarura abarangije amashuri bashakisha akazi. Eloge Wilika neza arabitubwira neza.
abaserukira intara n'amakomine niyo bazobanza kwigishwa no gusigurirwa ingene ikorwa kibarurwa cyo gwaruka rushomere kizogenda azoba ari kuri uyu wa kane bazohurira ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kuba mu ntara zo hagati Ingozi kuba mu buraruko mu Cankuzo kuba mu Buseruko Ibujumbura kuba mu karere k'Uburengero hamwe n'Imakamba kuba mu Manuko ibarurwa rizohera ku wa gatandatu w'indwi rigere ku munsi wa mbere w'indwiza umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati yabivuze mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri mu kajoro Pierre Nkuriki
inyigisho z'abantu babiri bazokwandika ku buhinga bwa none abo bantu babantu babiri ku mutumba canke kuri quartier rizoba kuri uyu wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku migwa mikuru y'amakomine y'Uburundi yose guhera igihe c'isaha zibiri z'igitondo kwandika ku buhinga bwa none kugaruka rwose gwize gwifuza akazi bikazoca biba rero guhera kuri uyu wa gatandatu itariki 12 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe c'isaha imwe n'inusu gushika ku munsi wa mbere w'indwiza itariki 14 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe ca saa sita y'umutag
iru rya Amerika rimaze kumva rino tangazo ryaciye ribaza umukuru w'ishirahamwe JAP rihana iterambere nyafurika rimwe yamuyahurikiwemwo n'urwaruka rwinshi mu Burundi uko yakiriye iki gikorwa Eric Nsengimana yavuze ko ari umugambi wo gushima cane ariko afite amakenga ku irangurwa ryawo mu kiringo kigufi
tukabona ko ikiringo catanzwe ari ikiringo gitoya cane turavye urwaruka rutagira akazi mu Burundi hanyuma ico dusaba nuko ikiringo cokongerezwa kugira ngo rwose urwaruka rushobore gushikirwa guyandikishe kuko sinibaza ko nubwo babatonze bose bariko bariyandikisha iyi minsi baba bose bahejeje gushikwa muri bya vyuma nyabwonko
umwanya mutariko mukuru w'ishirahamwe Folkone yafurigwanye kimenyane na kamwana wa mama sanga atari ico kibazo gusabona kwiribarurwa rikwiye guheka ifutwa ry'uburambe mu kazi bwaba busabwa iyo hatanga utuzi jeha Hakizimana
twebwe kijyanye n'umwanya ubwami ntitwovuga ko umwanya ari muto ahubwo dusaba ko abazokwandika bokora baraba n'umwanya bafise bagatunganiza bose atakimenyane na kamwana wa mama bibayemo hama tugasaba ko abajeje intwaro kuva asubisha hejuru bokurikirana ntihagire n'umwe atandikwa ku mvo ibyi canke ziriya ikindi tuboneraho gusaba turamaze kubona iyo hageze itangwa ry'akazi haba amashyira mu mpuzo bakungu haba ubushatanye bimwe by'igihugu n'ahandi usanga bavuga bati dukeneye abantu b'akazi bafise uburambe mu kazi bigatuma rero urwaruka rutari ruke rutaronka amahirwe yo guhiganirwa ako kazi maze igitigiri cy'abataronka akazi kibanda cyiyongera ugasanga mbere n'abagiye kuronka akazi ni ba bandi nyine bari basanzwe bagafise kubera uburambe bafise mu kazi tugasaba rero ko leta yoraba icyo kibazo cy'uburambe mu kazi cyovanwa muri imwe twiyita amaperdofe aba
mu kurindira kwiza byifuzo bishitwa Nsengimana afite idasaba leta ku neza y'urwaruka rwose
bo kwisunga ingene rwaruka bagiye ronka amadiplome kuko hari igihe ushobora gusanga nk'umuntu yarose diplome mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ugaca usanga niwe warose akazi imbere iyo warose diplome mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu rero bo kwisunga uburambe bw'umuntu uko bagiye baronka amadiplome bo vyisunga cane kugira ngo ntihagire uburenganywa ikindi naco bo kwisunga cane ubumenyi n'ubukerebutsi bw'ugwaruka kugira ngo bashobore kugira umwimbu uboneka ica gatatu bo kwisunga gutanga akazi baravye ugwaruka rwose aho ruva ntibatanga akazi ko mu ntara imwe canke muri rejo imwe ikindi naco bo kwisunga ubutandukane bw'ugwaruka hagati yabo ugasanga hari igihe bashobora kwisunga bari mu migambwe gusa abari mu mashyirahamwe barabibagiye kandi bose ari urwaruka rw'Uburundi bo kwisunga kandi n'ibitsina abahungu n'abakobwa bakayashobora kuronka amahirwe angana mu kuronka akazi
ubutororokanye ibitigiri vy'urwaruka rwahejeje amashure ariko rutagira akazi bimuze president Evariste Ndayishimiye yari yavuze acinjira mu mabanga mu kwezi kwa gatandatu n'imbere yaho myiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibiharuro vyatanzwe n'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana ko ibice 55 ku duce tubiri kw'ijana vy'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 65 n'uduce 4 kw'ijana ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato aribo benshi bafite imyaka munsi ya 25 ni bice 35 ku ijana n'abari munsi ya 35 ni bice 75 ku ijana rusansuma ya nyuma y'abarundi yo mu mwaka w'ibihumbi 2008 nayo yerekana ko muri rusange urwaruka rungana n'ibice 36 ku ijana by'abarundi bose eroje wika neza ijwi rya Amerika
mu Rwanda ubugenzacyaha bwarangije gupfundikira dosiye ya Paul Rusesabagina ejo bwayishyikirije ubushinjacyaha ibyaha rusesa bagina ashinjwa birimo iby'iterabwoba ibindi kuri iyi nkuru asumita kaboyi
nyuma y'iminsi 10 bwana rusesa bagina bazwe mu bugenzacyaha kuri wa gatatu nibwo dosiye yashyikirijwe urwego rw'ubushinjacyaha umuvugizi w'ubugenzacyaha Thierry Muramira yabwijwe rya Amerika ku iperereza ry'ibanze bakoreraga rusesa bagina bari pfundikiye
Icyakozwe uyu munsi ni ugutanga dosiye kohereza dosiye mu bushinjacyaha agaragaza iperereza ry'ibanze rifite ibimenyetso bifatika ubwo rero parike nayo ibonye hari ibindi bimenyetso bikenewe yakora iperereza ryayo yasanga ibihari bihagije igatanga dosiye mu mukiko
Paul Rusesabagina ari kumwe n'abunganizi be Maitre David Rugazane Emerine Nyembo bitabye urwego rw'ubushinjacyaha kukimihurura kuri wa gatatu gusa Maitre Rugazane yabwira Ijwi rya Amerika ko atabashije kubazwa kuko yari arwaye
ibibazo byasubitswe
bavuze ko izimurwa ryari
bishobora gukomeza ejo kubera ko ryasubitswe kuko yagombaga kujya kwa muganga kujya gufata ibisubizo ngo yari yivujije donc yagomba kujya gufata ibisubizo no guhura na dogiteri niyo mpamvu ryasubitswe
mwatangiranye nawe mu bugenzacyaha n'ubu mwari mukomezanyije mu bushinjacyaha ubu ni ukuvuga ngo muzamukurikirana kugeza he
kugeza ba
tujye twumva mu manza abantu kenshi bavuga ko muri iki gihe bigoranye kubona umufungwa mwebwe biraborohera
twe biratworohera kabisa uko tumukeneye baramuduha kugeza ubu nta kibazo turagira n'uyu munsi twaganiye twenyine mbere y'uko avugana n'ubushinjacyaha mbere y'uko ibazwa risubi ko twaganye bo ameze neza nta kibazo afite uretse nyine ikibazo cy'uburwayi yari afite kimwe gisanganwe
ntabwo murabasha kuvugana n'umuryango we wasigaye hanze wenda nk'abantu bamwunganira ngo mujye mumugezaho amakuru babatume n'iki
ejo niho byabaye nibwo yabavugishije ariko ejo yarabavugishije turi kumwe kandi natwe hari amatotima twabasabaga ko twarabavugishije
niwe bwa mbere kuva yagera inaha yabashije kuvugana n'umuryango we
oya bwari bugiye ku bwa kabiri ko bwa mbere yavuganye na murumuna w'umugore we ejo nibwo yabashije kubafatisha bose
nubwo Maitre Rugazana na Maitre Nyembo aribo kugeza ubunganira bwana Rusesabagina umuryango utangaza ko watoranije itsinda ry'abanyamategeko barindwi b'inzobere ngo bazamuburanire barimo umunyarwanda umwe wo muri Australia umwe batatu wo muri Amerika umwe wo muri Canada n'uwo mu Bubiligi mu ifatwa rya bwana Rusesabagina ubugenzacyaha bwavugaga ko bumukurikiranyeho ibyaha birimo iby'iterabwoba gutwika ubushimusi n'ubwicanyi bwakorewe abaturage b'inzirakarengane n'ibyaha bivuga ko byakorewe mu duce turimo Nyabimata mu karere ka Nyaruguru ahabaye ibitero mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2018 no mu nkengero za Nyungwe mu karere ka Nyamagabe mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2018 byose byiganwe n'umutwe w'itwara gisirikare wa FRN ushamikiye ku mpuzamashyaka MLCD Rusesabagina yari ayoboye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruheruka gutangaza ko Rusesabagina yizanye mu Rwanda agafatirwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nubwo bita tangajwe niba yaraje mu Rwanda cyangwa yaragiye gukomereza ahandi biteganyijwe ko nyuma yo kunoza dosiye ubushinjacyaha uzayiregera urukiko cyangwa se rukaba rwayishyingura kuko byose bubyemerewe n'amategeko Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu mateka habayeho Venuste Nshimiyimana aratubwira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 10 y'ukwezi kwa 9.
Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 mwaka w'1960, Umunya-Ethiopia Abebe Bikila yatsindiye umudari wa zahabu mu mikino ya Olympic yabereye Roma mu Butaliyani. Abebe Bikila wirukaga atambaye inkweto yabaye Umunyafurika wa mbere watwaye umudari wa zahabu mu mateka y'imikino ya Olympic yarangije isiganwa rya marato mu masaha 2:16:02. Bamubajije impamvu yiruka atambaye inkweto yarashubije ati nashatse ko amahanga yose amenya ko igihugu cyanjye Ethiopia buri gihe gitsinda kubera umuhate n'ubutwari nyuma y'imyaka 4 y'igihe imikino ya Olympique yaberaga I Tokyo mu Butaliyani Abebe yari amaze kumenyekana ku isi yose hasigaye gusa ukwezi n'igice kugira ngo imikino itangire yarwaye apandisite iteye indwara yibasira gahago gato gaherereye ku mpera y'urura runini mu ruhande rw'iburyo byabaye ngombwa ko bamubaga nubwo hari abifuzaga kuhabaho itsinda ry'abaganga bakwemeza niba ari ngombwa igihe yageraga i Tokyo Abebe yari ataroherwa neza agenda acumbagira ariko ukuntu abayapani bamwakiranye urugwiro byatumye aba umukinnyi wa mbere watsinze amasiganwa ya marato inshuro ebyiri mu mwaka w'1969 yakoze impanuka y'imodoka ahita amugara akajya agendera mu igare nyuma y'imyaka ine yitabye Imana afite imyaka 41 kubera ingaruka z'impanuka yari yagize umunsi yaherekejweho yahawe icyubahiro kigenerwa abayobozi bakuru b'igihugu kandi umwami w'abami Haile Selassie atangaza ko uwo munsi nta wundi murimo ukorwa magingo ya muri Etiyopiya hari imihanda amashuri ndetse na stade byamwitiriwe
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu ikiganiro iwanyu mu ntara nahagihumurije nakibateguriye kandi nkibagejejeho mfatanyije na Mukbila ya Barrow ariwe nanjye ndi wanjye twese mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika